Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika ryabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa gatanu itariki 6 y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2016. Muri kumwe na Frederic Undikije.
Twabonye ko hari ingomero nka 7 bose zihagaze nk'imodoka ipakinze ntizikora. Amazi menshi nayo aragenda ku buryo bwa 41%.
Uyo ni Obadiah Biraro, umutegetsi ajejwe kugenduza amatungo y'igihugu mu Rwanda. Inkuru cyo kimwe n'ayandi makuru twateguriye arimo ikibazo cy'ama kampi impunzi mu gihugu cya Kenya, hamwe n'ikibazo cy'umutekano mu gihugu cya Iraq. Turayigaruka ko mu kanya kari imbere. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Leta ya Kenya yatangaje ko igiye kugara amakampi abiri makuru y'impunzi, aha indaro impunzi zishika ku 400,000. Mu itangazo ryashyizwe ahabona uyu munsi ku gatanu, Leta ya Kenya yatangaje ko yafashe ingingo yo kugara ayo makampi kubera imvo z'umutekano. Iryo tangazo ryari ryanditse ku mpapuro zibiri, ntiryavuze ko izo kampi zizo kugarwa vuba. Yamara rivuga ko ibiro bijejwe kwitaho ibibazo by'impunzi byafuswe, kandi rivuga ko amakampi impunzi ya Dadaab na Kakuma agiye kugarwa mu minsi ya vuba. Ikampi impunzi Dadaab mu gihugu cya Kenya niyo kampi ya mbere nini mu gihugu cyose, ikaba ifise impunzi 330,000 z'abanyasomalia. Ikampi ya Kakuma nayo iri mu burengero bushira uburaruko bw'igihugu cya Kenya, irimo abanyasudani 55,000. Igihugu cya Kenya gihaye indaro impunzi 600,000. Ibice bitatu bya kane by'izo mpunzi bigizwe n'abanyasomalia, mu gihe izindi mpunzi zisigaye zigizwe n'abanyasudani. Igihugu cya Kenya kigize iminsi kigabisha ko kizo kugara amakampi impunzi, ariko gushika ubu nticari bwashire mu ngiro uyu mugambi. Ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe kwitaho impunzi HCR byaragabishije bivuga ko mu mwaka uheze mu kokugara ikampi impunzi ya Dadaab hamwe no kurungika impunzi z'abanyasomalia ku nguvu mu gihugu cya Somalia bishobora kukwega ibibazo bikomeye bigira ingaruka mbi kuri izo mpunzi. Icegera cy'umukuru w'umugambwe mu utavuga rumwe n'ubutegetsi witwa United Democratic Party UDP mu ncamake mu gihugu cya Gambia ariko aratera kamu amakungu gasaba gufasha mu twigoro two kurekuza umukuru w'uyo mugambwe Osaniu Daboe. Daboe hamwe n'abandi banyapolitike banywanye b'uyu mugambwe 38 bahagaritswe mu kwezi guheze bagizwa ko bariko barategura imigambi mibi. Imbere yaho bari bagirijwe ko bariko baragira amakoraniro atemewe n'amategeko, kandi bariko baratera imigomoko. Inyuma yaho bakoreye imyerekano yo gusaba kunagura inzego za politiki na demokrasi, kandi biyamiriza igandagurwa ry'umutetsi wo muri mugambwe yapfuye ari mu minwe y'abajejwe umutekano. Ejo ku munsi wa kane umucamanza yarasavye ko Daboe hamwe n'abandi bafunganywe bapfungurwa hatanzwe ingwati. Muri urwo rubanza rwabaye ejo ku munsi wa kane, umushyirantare Daboe yari imwe uburenganzira bwo kurekurwa atanze ingwate. Icegera cy'umukuru w'umugambwe UDP Maria Museka avuga ko ivyo bitumvikana ngo kuko mu mateko yo mu gihugu cya Gambia abafungwa bafise uburenganzira bwo kurekurwa hatanzwe ingwate. Ingwano hagati y'abarwanyi b'umurwi Al-Qaeda hamwe n'abasirikare ba leta ya Siriya yarahitanye ubuzima bw'abantu 73 mu gisagara kiri hafi gisagara ca Aleppo, nk'uko ishyirahamwe ry'abanyasiriya riharanira agateka kazira muntu ribivuga. Abo bagwanyi bashoboye gusubira gufata gisagara ca Kana Tumana hamwe n'ibindi bisagara byo muri iyo micungaro uyu munsi ku gatanu, inyuma yaho bamariye umunsi batana mu mitwe n'abasirikare ba leta. Ico gisagara kiri ku 15 km by'ubumanuko bw'igisagara ca Aleppo. Ni gisagara gikomeye cyane ku bagwanya ubutetsi kuko cegereye ibarabara rikuru rihuza umurwa mukuru Damas hamwe n'igisagara ca Aleppo hamwe n'ibindi bisagara bikuru biri ku rubibergo mu rengero rw'igihugu ca Siriya. Ico gitero cakozwe n'umurwi w'abanyagihugu bigumuye witwa Jais al-Fatah wiyamirije utwigoro twatangajwe mu minsi iheze na Leta z'Ubumwe za Amerika hamwe n'igihugu cy'Uburusiya two guhagarika ingwano mu gisagara ca Aleppo. mu ntango zindwi ivyo bihugu uko ari bibiri byarafunditse amasezerano ni igisagara ca Aleppo catakaje abanyagihugu bashika amajana atatu bishwe muri zindwi zibiri zirangiye mu ngwano yabaye hagati y'abasirikare ba leta hamwe n'abarwanya ubutetsi Muriko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamyanira i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda. Leta y'Iraq yafashe ingingo yo kubaka urukuta rukikuza ikibanza citiriwe Green Zone kirimwo inyubakwa za leta, ibiro by'amashirahamwe mpuzamakungu hamwe n'ibindi biro bikomakomeye mu mugambi wo guhagarika imyerekano hamwe n'ubugumutsi bwabaye mu ndwi iheze bwatumye abagira imyerekano bashikira ivyo bibanza byose bakanashwiragiza abashinga amateka. Yamara gushika ubu mu masaha yo mu kumuhingamo iyo myerekano ntiyari bwabe ibiraro byose byo kuruzi Tigris River byari byugawe kandi hubatswe inkuta zikomeye kugira ngo abakora imyerekano ntibaronke aho baca. Igisagara ca Sadr City kirimwo abanyagihugu barenga imiliyoni zitanu bashigikiye umukuru w'abashite mu Qatar al-Sadr naco nyene cari cugaye. Umutekano mu gihugu ca Iraq umaze amezi atari make wifashe nabi, abanyagihugu barashavujwe n'ukuntu ruswa yabaye ndanse hamwe n'ukuntu abanyapolitike batarangura imigambi bishinze. Sadr niwe agize iminsi arongoye abanyagihugu bagira imyerekano asaba ko leta inagurwa maze hakanaboneka abatetsi bashasha babashikiranganji bafise ubuhinga bwo kurongora ubushikiranganji bajejwe. Mu gihugu c'Ubugereki abakozi bagararije akazi uyu munsi ku gatano mu mugambi wo kwiyamiriza amatagisi mashasha hamwe n'isubirwamwo ry'agashahara ko muzabukuru leta ifise umugambi wo gushira mu ngiro. Abakozi bavuga ko ivyo bizotuma umushahara wabo ugabanuka cane. Izo ngingo leta y'Ubugereki ifise umugambi wo gufata ziri mu masezerano ico gihugu cagiranye n'amakungu yagihaye umutahe wo gusubira kwiyungunganya. Inama nshinga amateka igiye gucugereki itekanya guhindura amategeko agenga gashara ko muzabukuru ku munsi wa Mungu mwijoro, ari naco gituma abakozi batunganije iyo myerekano kugira ngo ihurirane n'iyo nama y'abashinga amateka. Ayo mategeko mashasha agiye gushikirizwa afite umugambi wo kujijura ibihugu byatanze ingurane kugira ngo bisubire bitange uwundi mutahe. Tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro twateguriye birabandanya. Umutegetsi mukuru w'ikigega ca leta mu Rwanda yashikirije raporo yerekeye umutungo wa leta umwaka w'2014 na 2015. Iyo raporo yashikirijwe inzego zose z'abashinga amateka hamwe n'abakinguza amateka uyu munsi ku gatanu. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kabonyi.
Umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ubwo yagezaga raporo y'umwaka wa 2014-2015 ku mikoreshereze y'amafaranga ya leta yabwiye abadepite ko mu bigo 157 byagenzuwe ibigo 78 byakoresheje uko bikwiye amafaranga ya leta. Uyu mugenzuzi avuga ko mu ngengo y'imari ingana na miliyari 1,800,000,000 yakoze umwaka ushize angana na 12% ari yatarakoreshejwe neza, ni ukuvuga arenga miliyari 200,000,000. Umugenzuzi mukuru w'imari ya leta avuga ko gukoresha neza umutungo w'igihugu bigenda bijya mu buryo, ariko hari ibigo kugeza ubu bikigaragaramo gusesagura umutungo wa leta.
Ingoma muri 25 hakora 10, 8 zigakora ku rwego rwa 63%. Twabonye ko hari ingomero nka 7 rwose zihagaze nk'imodoka parkings ntizikora. Amazi menshi nayo aragenda ku buryo bwa 41%. Twagiye no muri revenue authority, ntabwo twashoboye gutanga opinion ihamye kuri za miliyari 845 bakusanyije bakoreza muri treasury y'umwaka, kuko ibyangombwa dusaba ntabwo twabibonye.
Raporo ku mikoreshereze y'ingengo y'imari y'umwaka 2014-2015 iragaragaza kandi ko hakiri za miliyari zanyerejwe. Haracyari ibikoresho nk'imiti, mudasobwa, imashini, inyongeramusaruro n'ibindi bipfa ubusa cyangwa bikanyerezwa. Nubwo byavuzwe n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ko hari byinshi byakosowe mu micungire y'umutungo wa leta, abadepite ntibemeranya n'uyu muyobozi, ahubwo bakibaza ikindi cyakorwa ngo amafaranga y'igihugu acungwe neza.
Imicungire y'imari ni ikimenyetso kibiri kibazo biba birimo interne. Ntabwo twarageze aho tudashobora kurenga cyangwa hakwiye iki kugira ngo tuzatende intambwe yatuma kuko amafaranga y'igihugu akoreshwa neza.
50% biracyari hatoye. Aba bantu bajya muri kariya kazi muri buri kigo bakamara ibyumweru bitatu, haba hari abandi bize nkabo. Ntabwo abakoditeri jenerali bize mu ishuri ryabo ngo barangize ishuri barifunge. Universite y'u Rwanda iravuga ngo ntizi amafaranga ari kuri account yabo. Bigisha abakontabure.
Umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yabwiye abagize inteko ishinga amategeko ko abantu bangana na 2.6% mu banyereje umutungo w'igihugu aribo babashije gukurikiranwa. Akavuga ko uyu mubare ari muto cyane ugereranije n'abakiri hanze batwaye ibya rubanda bakaba bakidegembye. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Haraheze kiringo umwaka umwe uruhagarara rwa politike rutanguye mu Burundi. Mugenzi wacu Eloge Winika neza yaduteguriye icyegeranyo cy'ukuntu ibintu byifashe muri iki gihe guhera mu ntango z'urwo ruhagarara. Tumutege amatwi.
Ibitaratangura twa tubayeho neza, umuntu yatembera nkava mu ikaratemba mu nkaja mu yindi nidegembya, ariko ubuye sinshobora kuva hondi aho ndaye no munsi seho ndarejo.
Uwo ni umwe mu bantu basigaye babayeho ubuzima bwo kubundabunda kubera batinya gufatwa n'inzego z'umutekano bagirizwa imigumuko bitewe nuko baroye mu mabarabara biyamiriza ikiringo cha gatatu cha president Nkurunziza avuga ko abayeho nk'imbohe.
Nshirayise abana bashika nka batatu cyangwa bane, ariko nkubuye ndashaka kumara indwi zibiri ntabonye n'umwe, bamwe tukavuganira ku telefone. Urumva uri umuntu umushinga nawe udashobora gusomera abana, umva atakamara amazi nta manza na zimwe tujamo. Naruguru ntitukijayo, n'abyeyi ntibazi ko tukiriho. Tubayeho nabi kubera kare warawidegembye, ukaba uri umwidegembyo, ukaba uri umuyaga, ukaba uri abene wanyu aba twatuvugana benshi bakaba barahunze abandi barapfuye abandi bapfunzwe. Umva ko arakamara amazi, tubayeho nabi cyane. Njye njya ndaturatura aho ndaye n'umunsi siho ndarejo, ariko twe turizeye Imana ko ibizohera.
Cyo kimwe nawe uwo musore yemeza ko atakazoza abona kuko asigaye aba mu mwobo nk'ifuku.
Jewe ndaturatura misi yose nturatura singiraho ndara aho ndi nama ninyegeje je nitavye akamo ko yameze kiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu. Nico gituma rero kugeza isaha umuntu ari mu nzu aguma yinyegeje kubera ugiye mwe barabara abaca bica bafashe barica bafashe barica n'upfunzwe ntavayo baranyuruza. Urumva ne umuntu akumagira ubwoba akaguma yinyegeje, nawe bona akazoza mbona biguma muri uko akazoza ejo nzopfa ngiye habona champfa nibikunda ko ndonka akazoza.
Nubwaba cyo kimwe nabandi batari bake binyegeje za kubera bari mu biyamirije ikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu, leta yarahumurije ko abantu bataroye mu byo guhungabanya umutekano borema. Iyo mvugo ntinyurana gatabo yega. Ubuzima bw'aba bantu bwahindutse kuva ku itariki ya 25 ukwezi kwa kane umwaka uheze, aho habikoraniro kaminuza ry'umugambwe CNDD-FDD. Pascal Nyabenda umukuru wawo niwe yarari hagarariye.
Twagira rero dutangarize abarundi n'amakungu tutari kumwe hano ahicyo gikuwa caba yuko umugumya banga ashize imbere y'abandi kugira ngo aze yitoze ku giti cy'umukuru w'igihugu ku izina ry'umugambo CNDD-FDD ari umugumya banga Petero Nkurunziza.
Izo mpundu n'amashi byakurikiwe n'amasinzi y'abantu biyamirije ikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu, inzego z'umutekano ntizabihanganiye.
Mvuze nugufa nugufa, reka tugende bajya abapolisi nimba baturasa bagirante. Nugufa nugufa n'ubundi nta mahoro twarimo. Ibibonde byacu byataye amashuri turi kumwe ngaha mu ibarabara. Reka azatinda. Oya oya ingo ingo zakumango ingo
nibaturase buga ntibazotumara tuzobaho tuzobereka ko tuzirinda kandi nabone bamenye yuko benshi bavuye mu ishamba bariko barondera ubwigenge bwabo baraburose buri abashaka kutwicaraho.
Naho umuntu yopfa twebwe twariyemeje ko tuzoguma tubandanya kutwiyamiriza ikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu kidahuye n'amategeko, niyo mpamvu tuzoguma tubandanya naho hosigara umwe azubandanya yigaragara hanze.
Imyiyerekano ishushe inyuma y'indwi zibiri amabarabara ya Bujumbura bogaboga batavuga rumwe n'ubutegetsi ku igenekerezo rya 13 ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2015 mu gihe president Nkurunziza yari mu rugendo rw'akazi muri Tanzania haragaragajwe hirikwa ry'ubutegetsi.
Perezida Petero Nkurunziza arabogojwe mu mabanga yiwe y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Leta y'u Burundi irahagaritswe mu mabanga yayo. Umukuru wa komite nkuru yo gusubiza iteka igihugu na bene cyo General Major Niyombare Godefroid murakoze.
Inyuma y'imisi ibiri abashatse gukombora president Nkurunziza bamwe barahunze igihugu abandi batabwa muri yombi. Mu nyuma hahavuye hatunganywa amatora abatavuga rumwe na leta bayisokoyemo amakungu na karere bemeje kwa aya matora atatunganijwe ku buryo bwemewe. Ariko umugwi seni warahaye amajwi abikuye mu matora. Pierre Claver Ndayicari yarongoye seni arasigura icyabitumye.
Abagiye muri iri higanwa ni munani, kuko nta muntu yagiye mu higanwa twebwe muri seni yatwandikiye abicishije mu nzira y'amategeko atubwira ko yavuye mu higanwa. Nico gituma twabahaye amajwi nkuko abenegihugu bayabahaye.
Bamwe mu bahawe ayo majwi ntibayafishije ubusa. Akarorero na Kagaton Rwasa arongoye FNL yigenga.
Amatora yarabaye, abantu bose barayiyamiriza. N'uyu munsi n'amakuru bose bavuga ati amatora yabaye siyo. Muri ivyo bitari ivyo, abanyagihugu bari n'ivyo bavuze, bari n'ivyo batumye, basabwe yuko baserukiko. None uyu munsi tubimye ubwo burenganzira bwabo. Hoho, aricyo twaba turiko turabafasha. So kwisubirako. None uyu munsi ayo majwi yabo tuyate rero mu gisanze. Hama ntimwibagire. Bega muri politike y'u Burundi ibintu byifashe gute? Ubu ntabari ho boca babitarukirako.
Amatora yose harimo na umukuru w'igihugu yatsinzwe n'umugambwe CNDD FDD. Kuva hagati mu kwezi kwa gatandatu hatangiye kumvikana urwamo rw'amasasu, hari n'ibitero vyaba ku murango ryaka. Ibyo bitero vyasize amarira mu miryango. Marira mushikiza manza kizigenza arafisa abayege kako
ubu bwicanyi bica umuntu umwe. Ibi bintu byo gutera magrenade hirya no hino haba hafi y'ahantu abantu bategera amamodoka haba he bafise ivyemeze yuko ari ibintu byateguwe nabamwe bari bateguye ihirika ryo gutegetsi.
Aha Valentin Bagorikunda ntahuriza na Charles Nditije umwe mu ndongozi z'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi atahunze igihugu.
Ivyo umuntu afise ubwenge afise amaso yo kubona nta muntu umwavyemera, kuko iyo umuntu ariko aranira gateka kiwe ntabari karagumuka ntabari karatera umudurumbanyo bose amakungu akarere bose barabona neza na neza yuko ico kingo ca gatatu cankuru nziza yihagiye ariyo nkwezi ya marere imbonera kure y'abapolisi abasoda biwe nibo batema batongora. None ko tugira tuti nihaze abantu baza kuja hagati ko wumva bahagarikire ayo uwo mutekano, nihaze abantu inga baze gutohoza barabe abari ko barakora amarorego abari bo akanana nuko azi ibyo ari karakora naye handi yaba yagira ati nababiyamije no cha gatatu bari ko barica bari ko batera umudurumbanyo mu gihugu yogira ati nyabona nyabona mwamakungu muri aka karere nimuze murabe abagizi ba nabe mugabo ibyo byose yarabyanse pere nabo bari kumora bibona ntibikira gaseseshwa rumuri neza na neza turazi yuko ubutegetsi bwa nkuru nziza rwo buri ko rutema buratongora nta numwe atabizi.
Uko iminsi yagiye irengana leta y'u Burundi yemeje ko abayiteye ingorana atari abarundi gusa. Mbere president Nkurunziza yabisiguriye Ban Ki-moon agendera Burundi mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka.
Twanavuganye izindi ngorane zijaye no mu karere, twavuze igihugu cy'u Rwanda ukuntu gituraniye nabi, twavuze ko dufite ibimenyetso ibyemezo by'uko badufashe naho nyine kugira ngo iyo nyifato bayireke abanyarwanda nabo turande neza kuko twanyuka kera.
Mu kwezi kwa cumi na kabiri akanama kajejwe amahoro n'umutekano mu muryango w'umwe bwa Afrika katanze icyumviro cy'uko horungwe kw'inteko mvamakungu mu Burundi gasigura ko hashobora kubiho nyabwoko. Izo nteko ziyamijwe n'inama nshingamateka uhereye ku bayirongoye na cyane cyane abava mu bwoko byavugwa ko bugeramiwe.
Iyo ndi mushingamateka yitwa Nduwimana Edouard natowe mu ntara ya Kayanza kandi umututsi pano w'imperekeza bimwe baba bangwa batutsi. Nta kuntu babayeho nyabwoko bavaho niho nyabwoko ry'abatutsi ngo haguruke rehose ngenda ku mana ndayizeye Domitiano ntibantunganya minani aka kanya bagiye ngo hagarara bwuma ivyo abatutsi babonye kuri hagarara bwuma. Nabandi rero kuvyukuri bamenyere kuryanisha abantu baciye ku majambo mwe nayo kikijanye n'inteko nkumbure mva makungu nibaza ko atafishe no bivuga ko kiretse aho izo mwenye izo nteko zigiye ziba zigiye gukreya izo rebellion aho uno munsi zoshika ngaha cyazagenda mu cibitoke ziba ati duhagaze ngaha ntihagire usura kuhingira ba crea de rebellion mu bisanzwe mwe nawe
umujyango wa Afrika y'ubuseruko watoye president wa Uganda Museveni ngo abo muhuza mu matati y'abarundi mu nyuma amwongera ko wahoza twara Tanzania William Mkapa bompi baragize ingendo mu Burundi hiyongera ko izindi ingendo z'ubutavana ko zakanama kamaho n'umutekano ka ONU umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon ubwiwe n'abakuru b'ibihugu n'amareta bo muri Afrika hari byo bumvikanye na leta ariko inshuti z'u Burundi ziyagiriza ko atashakishira mu byo yemera Tom Perriero intumwa ya Amerika mu karere k'ibiyaga binini ubiravye ni nk'uko dutera intambwe imbere tugasubira inyuma izindi ntambwe zibiri nizo tuvugana na leta harakindwa inkeya president Nkurunziza ubwiwe hari ibyo yasezeranye ko azorekura abafungiwe politiki nta na kimwe twabonye cyakozwe yaraniyemeje kandi kohoza abaroreza amajana abiri bagateka akazi na muntu gushika ubu umengo n'imikino gusa ariko baragira icyangombwa kuri twebwe nuko hobe indore ziraba ko abantu baguma bicwa abandi banyuruzwa n'ibivugwa ko abantu basinzikarizwa ubuzima bikabije turi mu gihe leta yemeza kwifisa ishaka no gukora ibishoboka ngo abarundi bose babe umutekano n'abahunze bagaruke ariko kandi tukabona abantu babandanya bicwa cyanke bahohoterwa uko ni kuvuga indimi zibiri kandi bitesha leta icizere mu bizokurikira or the path forward. Inyuma y'umwaka hatangwa imyerekano yo kuyamiriza ikiringo cha gatatu cha president Nkurunziza leta yise imigumuko hacibonekeza abantu bafatwa n'inzego z'umutekano ababurwa irengero ryabo n'ibitero biba ku murango ryaka akarorero ka hafi ni gitero cabaye kuri uyu wa mbere ku mugwa mukuru Bujumbura gitana General Atanaze Kararuza yahoze ari cegera c'umukuru w'ingabo zigarukana amahoro muri Centrafrique Nubwo haja hari ibitero bigamije abantu bamwe bamwe haraheza amezi arenga atatu urwamo rw'amasasu n'amagrenade mu makaritsi ya mwamwe ku mugwa mukuru Bujumbura rwaracuresha inyuma y'umwaka muriyoni bavuga ko abantu barenga 500 bagandaguwe abarenga 270 bahunga igihugu umugwi w'igihugu wigenguje rwo gataya kazi na muntu Senidash wemeje ko hishwe abantu barenga 380 na ishyirahamwe ya Prodash rivuga barenga 600 eroje uri kaneza Bujumbura ijuru rya Amerika
Umuhinga mu vy'ubutunzi Serafin Prao avuga ko kunganisha ifaranga sefa rikoreshwa mu bihugu vyo muri Afrika y'umurengero hamwe n'ifaranga rikoreshwa mu bihugu vy'Iburaya bishora kongera agaciro iryo faranga ni inkuru twateguriye na mugenzi wacu Diane Nini Nazo
Numuhinga mu vy'ubutunzi Serafin Prao amenyesha ko buri gihugu cari kibwirije gutunganya igisata co kuvunja amafaranga gifatiye ku gaciro k'amahera akoreshwa n'ibihugu bifitanye imigenderanire mu vy'ubutunzi kubw'uyu muhinga amafaranga y'amasefa akaba yohabwa agaciro hisunzwa agaciro k'amadolari y'Abanyamerika ndetse n'amafaranga akoreshwa mu bihugu vya Aziya umushinga nahe Serafin Prao abandanya avuga ko kunganisha amasefa n'amafaranga y'Abanyaburaya ama euro Vyotuma amasefa aronka gacira kwiriye igihugu cyo Faransa nico catanguje ikoreshwa ry'amasefa mu mwaka w'1945 mu bihugu cagizemo ubukoloni ico gihe u Faransa bwemeye ko amasefa azohabwa gaciro k'amafaranga y'abanyaburayi ariko ibihugu bikoresha amasefa bikabwirizwa ku ruhande rwavyo kubika igice c'amafaranga y'agaciro bifise mu kigega kijamo amafaranga y'agaciro mu gihugu cyo Faransa Abahinga bakemeza ko umwumvikano wabaye intamba mikomeye yiterambere mu bihugu bikoresha amasefa. Umushikiranganje butunzi w'igihugu cy'u Faransa yatangaje mu kwezi kwa kane ko ibihugu vyegwa nayo masezerano bivyishakiye u Faransa bwiteguriye gusubira mwayo masezerano. Hagataho ibihugu 14 bikoresha amafaranga y'amasefa byariciye mu imigwi ibiri. Igihugu naco kivyigombeye kikaba gifise uburenganzira bwo guheba ikoreshwa ry'amasefa. Nk'ibihugu nka Guine na Maroc bimaze kwikukira byahisemo kuvavanura no gukoresha amasefa. Iyo ngingo ikaba yatumye igihugu cha Maroc cisununura mu butunzi n'ahatariko vyagenze muri Guine. Aha umuhinga mu vy'ubutunzi Antoine Ahoua aturuka muri Côte d'Ivoire agira ati
Le taux de change d'un pays doit tenir compte du poids de ses partenaires.
Uburyo bwo kuvunja bugomba kugendana n'uburemere bwa buri gihugu. Nyamara muri iki gihe birazwi ko atari uburayi bwonyine bukoresha ifaranga rya euro buhahirana natwe. Dukwiye rero gutangira gukurikiza n'uburemere bw'Abanyamerika n'Abanyaziya.
Kuruhande gwiwe umushinga ntahe Serapin Prawo yemeza ko gutandukanya amasefa n'ama euro atari byo bizotuma ibihugu bikoresha amasefa bitera imbere. Vyose ngo biri mu minwe y'indongozi z'ivyo bihugu.
Le franc CFA a permis aux pays membres d'avoir une monnaie.
Ifaranga rya CFA ryatumye ibihugu birikoresha bigira ifaranga rikomeye ritajegajega no kugira ubukungu budahuangana.
Munangu zuno mwaka umukuru w'igihugu cha Côte d'Ivoire Alassane Ouattara ari kumwe n'uwahoze aramutswa ibanki nkuru y'ibihugu bigize Afrika y'uburengerazuba barashimagije ifaranga ry'amasefa ko rituma habiterambere kandi ridata agaciro. Umuhinga Paul Melly wo muri Afrika y'uburengerazuba akorera mu gihugu cy'Ubwongereza agahanura ibihugu byisununuye mu butunzi nka Senegal na Côte d'Ivoire kuvavanura n'amasefa. Nayo ku bihugu bikikenye ngo vyogorana.
Bizaba ngombwa ko abayobozi mu by'imari n'amafaranga bakora neza bakayacunga neza. Naho ubundi byazatuma bamwe bava mu muryango.
Ikibazo cy'ikoreshwa ry'amasefa kiragoye kuko abatari bake bafata ayo mafaranga nk'ibisigarira by'ubukoroni bifuza kuvavanura navyo. Mu mwaka wahera perezida w'igihugu cha Chad Idriss Deby akaba ndetse yavuze ko akarere kari kabwirije gukoresha ifaranga ry'Abanyafurika. Ni mu gihe hari umugambi w'umuryango wa Afurika y'uburengerazuba uhari kuva mu 1975 wo gukoresha ifaranga rimwe. Diane Nahazwe, Ijwi rya Amerika.
Mukanya turasozera makuru yacu yo kuri isaha ariko imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twashikirije. Twabwiye ko Leta ya Kenya yatangaje kugiye kugara amakampi abiri makuru y'impunzi aha indaro impunzi zishika ku 400,000. Mu itangazo ryashyizwe aho na uyu munsi kwa gatanu, Leta ya Kenya yatangaje ko yafashe ingingo yo kugara ayo makampi kubera imvo z'umutekano. Iryo tangazo ryari ryanditse ku mpapuro zibiri ni ryavuze ko izo kampi zizo kwirukanwa yamara yarivuga ku ibiro bijejwe kwitaho ibibazo by'impunzi byafuswe kandi rivuga ko amakampi impunzi ya Dadaab na Kakuma agiye kugarwa mu minsi ya vuba. Twavuze kandi ku cegera cy'umukuru w'umugambwe mukuru utavuga rumwe n'ubutegetsi witwa United Democratic Party UDP mu njamake ariko aratera kamo amakungu gasaba gufasha mu twigoro two kurekuza umukuru uyu mugambwe Osaniu Daboy hamwe n'abandi banywanyi b'uyu mugambwe 38 bahagaritswe mu kwezi guheze bagirizwa ko bariko bategura imigambi mibi. Twababwiye kandi ko inkwano hagati y'abarwanyi b'umurwi Al-Qaeda hamwe n'abasirikare ba leta ya Syria yahitanye ubuzima bw'abantu 73 mu isara kiri hafi igisara cha Aleppo nk'uko ishyirahamwe ry'abanyasiriya rihanira agateka kazi na muntu ribivuga. Abo bagwanyi bashoboye gusubira gufata igisara cha Khan Tumana hamwe n'ibindi bisagara vyo muri iyo micungararo uyu munsi kwa gatanu nyuma yaho bamariye umunsi batana mu mitwe n'abasirikare ba leta. Twabwiye kandi ko leta ya Iraq yafashe ingingo yo kubaka urukuta rukikuza ikibanza citiwe Green Zone kirimo inyubakwa za leta, ibiro by'amashyirahamwe mpuzamakungu hamwe n'ibindi biro bikomakomeye mu mugambi wo guhagarika imyirekano hamwe n'ubugumutsi bwabaye ndanse eka bwamaze indwi yose bwatumye kandi abagira imyirekano bashikira ibyo bibanza byose bakanashwiragiza abashingamateka. Yamara gucika mu masaha yo kumuhingamo iyo myirekano ntiyari bwabi. Nshuti mwese mukunda Radio Ijwi ry'Amerika ibiganiro vyo muri aka kanya bigaruke ngaha. Tubone yo kanda kanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu bw'ivyuma hamwe na Fatu yadufashije kwegeranya ibiganiro twateguriye. Mugira amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.